Turashimiye ko mwandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri kumwe twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jo Diana Nyenahazwe. Inyuma y'iminsi itatu bari mu maboko y'iperereza ry'u Burundi, abaharanira agateka kazi na muntu batanu muri ico gihugu ubu babarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba.
Bakorana n'ishirahamwe iyo nkoye gukorana n'u Burundi, bagaca bakorana n'amashirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe, bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza.
Uyu ni Martin Ntiretse, umushikiranganje ajeje umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi, avuga ico izo mpirimbanyi zitanu zizira. Addis Ababa ku murwa mukuru wa Ethiopia hariko habera inama igira 36 y'umuryango umwe bwa Afrika. Umutekano muke wa Congo uri ku rutonde rw'ibiza imbere mu bivugirwa muri iyo nama. Turabigaruka ko ku yindi migabane, Amerika yagabishije Uburusiya ku vyaha vy'intambara na ndengerabutungane iriko ikora muri Ukraine. Idonidio hano makuru yose ni mukanyi sasi. Addis Ababa ku murwa mukuru wa Ethiopia hariko harabera inama igira 36 y'umuryango umwe bwa Afrika. Inama nyezina ihuza abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango yatanguye uno munsi ikazohera ejo kwa Mungu. Mu biri ku rutonde rw'ivyo abaprezida 35 bayitabiriye bazoganira ko harimwo ahanini umutekano ubandanya guhungabana muri Republika Demokarasi ya Congo no mu karere ka Sahel. Bitekanijwe kandi ko abategetsi barabira hamwe ingene bohererekanya ibidandazwa vyoroshe uruja n'uruza rw'abantu babarizwa mu bihugu bigize uwo muryango rukoroshwa ubuzi bukagwizwa ku mugabane wa Afrika. Ku rutonde rw'ibindi abategetsi umwe bwa Afrika bazokwigira hamwe harimwo ikibazo c'ibifungurwa kuri uwo mugabane wa Afrika n'ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ari mu bitabiriye iyo nama yabwiye abategetsi ba EU ko umugabane wa Afrika bogerageza ugatahamwo amahoro masa. Imishikirano yabaye ejo kwa gatanu ibanziriza inama nyezina y'abategetsi b'ibihugu bigize EU yaranzwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ku kibazo cy'umutekano muke wa Congo. Muri ivyo biganiro vyitabiriwe na president wa Congo Felix Tshisekedi n'u Rwanda Paul Kagame, abategetsi ba EAC bategetse ko imirwi ihirwanira ku butaka bwa Congo yibwirizwa kuva mu birindiro vyayo bitarenze itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatatu uno mwaka. Hagati aho president w'ikigwa cya Comore Azali Assoumani niwe yagenywe mu mabanga y'umukuru w'umuryango umwe bwa Afrika, akabasubiriye president wa Senegal Macky Sall. President w'Uburundi Evariste Ndayishimiye nawe yagenywe mu bagize ibiro nyobozi vy'umuryango umwe bwa Afrika mu kibanza c'icegera ca gatatu muri uwo muryango ahaserukira akarere ka Afrika yo hagati. Manda y'abategetsi bose ni manda y'umwaka umwe. Naina vichwe kumasonga nkitangura, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavugiye ku mugaragaro ko Uburusiya bwakoze ivyaha vy'agahomirabunwa na ndengerabutungane vy'intambara muri Ukraine. Vice President wa Amerika Kamala Harris yabivugiye mu nama mpuzamakungu ku vy'umutekano iri kwibera mu gisagara ca Munich mu Budagi. Kamala Harris yabwiye abategetsi bari muri iyo nama ati, twarasuzumye ivyemezo vyose twitonze. Ivyaha Uburusiya umaze umwaka wose bukora muri Ukraine bija mu murwi wa ndengerabutungane kandi ni vyaha vy'intambara. Reka mbwire abariko barabikora n'abasebuja babibatuma muzobibazwa bitebe bitebuke. Hagati aho president wa Ukraine muri iyo nama yasavye amakungu gufasha igihugu ciwe mu vya gisirikare, yumvikanisha ko amakungu atabikoze azobatereranye ico gihugu. Igenekerezo rya 2024 uku kwezi kwa kabiri umwaka uzoburumanye umunsi ku yundi Urusiya butanguye gutera Ukraine. Amakungu akaba yiteze ko kuri uyo munsi Urusiya buzomwijagura imvura y'ibisasu ku butaka bwa Ukraine. Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru agezeho ijya nino ku isi. Ikiziga cy'umukinyi akomoka muri Ghana Christian Atsu catowe mu manuko bwa Turkey munsi ibibomoke vy'inzu yabomowe na Nyamugigima yumvikanye muri ico gihugu. Igenekerezo rya gatandatu uku kwezi n'inzu yahora bamwo. Nyamugigima ikiba hari amakuru yari yavuze ko uyu yahora akinira ekipe ya Chelsea yo mu Bwongereza agihemuka. Ekipe yo muri Turkiya akinira yitwa Hatay Sport yatangaje ivy'urupfu rwiwe uno munsi kwa gatandatu ivuga ko yabomukewe ko n'inzu yabamwe utwara iyo ekipe yavuze ko umunsi nyamugigima iba byari bitegekanije ko afata urugendo akava mu ico gisagara ariko ahitamo kurusivya kugira ngo agumane na ekipe yiwe yigina insinzi yari yagizemo uruhara mu mukino wabaye buca nyamugigima iba hambavu ya Chelsea atuye imyaka 31 yigeze kandi gukinira ekipe ya Everton Newcastle yo muri championnat y'igice cya mbere mu Bwongereza hamwe na ekipe ya Al Raed yo muri Arabia Saudite. Bimwe mu byo azokwibukirwa ko umupira w'amaguru nuko yarafashije cyane igihugu cya Ghana camwibarutse gushika mu mukino wa nyuma wo guhiganira igikombe cya Afrika kandi mu mfunyapfunyo mwaka w'2015 ico gihe Cote d'Ivoire yari yatsinze Ghana biciye muri penalty. Ano makuru yose abagezwe hirya nino ku isi n'ayandi meje kumva mushobora kuyasanga kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube ya Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Abaharanira gateka kazina muntu batanu ho Burundi bwahagaritse mu ntango zino ndwi ubabarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bajanywe iwo inyuma y'iminsi itatu bari mu maboko y'iperereza ry'u Burundi. Amasoko yacu yemeza ko imiryango yabo itarahabwa amahirwe yo kubabona no kubavugisha. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Abagore batatu n'umugabo umwe baserukira amashyirahamwe yahanira agateka kazina muntu mu Burundi bakaba bahagaritswe n'igendereza ry'icyo gihugu mu gatondo ko ku munsi wa kabiri. Odate Habyarimana aserukira imbere y'amategeko wa PDH yahanira amahoro n'ubuteza imbere agateka ka muntu. Silvana n'amahoro n'umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shyirahamwe. Sonia Ndikumasabo nawe akaba umukuru w'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi biza amategeko wa FGB na Marie Merusabe umuhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe bafungiwe mu gashoboka k'igendereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitumenyesheje kuva bagihagarikwa. Bafatiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura igihe bari berekeje mu nama yabahuza na bamwe mu bakorani Kampala muri Uganda. Baritabwa muri yompi abategetsi b'u Burundi nta kintu kinini bashimye kubivuga ko mugabo wa mushikanganji w'intwari hagati mu gihugu n'umutekano Martin Niteretse ubu yakuyeho impari. Yatangaje ko abahagaritswe bari bamaze amezi atatu yose bakorwa ko itohoza kandi ko bakorana n'amashyirahamwe yatemewe n'igihugu.
Sigihuha sigihuha hari abantu bane bafashwe ku kibuga cy'indege muri indwi bari bagiye mu nama i Kampala mu Buganda. Ni vyere bagira n'igihugu baravuga bakorana n'ishyirahamwe iyo nkoye gukorana n'u Burundi bamwe bimwe bita ONG bagaca bakorana n'amashyirahamwe mwe bita societe civile amwe yemewe naye ndatemewe bagakoresha amafaranga tutazi kungene aza bagakoresha ibintu byinshi buryo bwinshi cyane. Twe tumaze ko nk'amezi atatu tubidorira bukebuke burya rero hajya twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya tuvuga tuti reka rero tubabaze neza ubu ariko barabazwa ibitari bikishura amaze kubimenya. Mugabo umenye ko igihugu kirararirwa.
Ubundi akorera rimwe muri aya mashyirahamwe abiri yahagarikiwe ingozi mu buraruko bw'u Burundi ni Prosper Runyange ajejwe igisata cy'amatongo muri APDH. Umushikanganji Niteretse yavuga ko inzego z'umutekano n'igendereza zikeka ko amafaranga bahabwa ashobora gukoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba.
Igihugu kirararirwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihisha ko umenga turiko turakorana nk'abarundi umenga turi mu mugambi umwe guteza imbere igihugu kumbe bamaze gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumbaniza igihugu kuko urinze ujya kwinyegeza. Twicara ayo mafaranga uri kurazana amafaranga barose rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo finance ma terrorism byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwabyo. Ibyo rero bavuga bwiye ati n'urukurukuru oya si urukurukuru bane barafashwe bafatiwe kuri aeroport uwundi umwe yafatiwe ingozi kandi byose biri kwigenda neza tuzobabwira icavuyemo mu misi.
Mu rugendo yahoramo mu Burundi komiseri akaba n'intumwa idasanzwe y'umwe bwa Buraya yajejwe ibibazo by'agateka kazina muntu. Imon Girmo yavuze ko akiri intamba myinshi mu gisata cy'agateka kazina muntu muri icyo gihugu.
Hari ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu. Mu biganiro nagize twaragarutse ku kudahana ingorane z'amashyirahamwe yigenga n'ikibazo gikomeye cy'itangazamakuru hamwe n'impinduka mu butungane.
judicial reforms.
Umurundi ya mashirahamwe yigenga talimake ya tayaromo kanyuma injane za turute ukindi kiringo chate imari chanya kuigendela president Pierre Nkurunziza mu 2015 bamwe nubaya hagarariye baronderwa n'ubutungane bubagiriza kwifatanya n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri uwo mwaka bamwe mu bagize amashirahamwe yakorera hanze y'igihugu hamwe na mpuzamakungu bakora ku Burundi bavuga ko ubu amashirahamwe yemeye kuguma ku butaka bw'ico gihugu yaba y'abarundi n'abanyamahanga tayandi masaganiza afite atari ukwemera gukora icyo ubutegetsi bwivuza harimo kuringaniza ibitigiri by'abahutu n'abatutsi bayakoramo hisunzwe ibitigiri by'amasezerano ya Arusha avuga kugabanganya ubutegetsi mu nzego za leta muri iyi myaka iheze amashyirahamwe atari make yategetswe n'ubushinganzi bw'intwari yo hagati mu gihugu kubikora gutyo ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umushyikiriza manza wa kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi kugira rimenye niba baregwa bamaze kugezwa imbere y'umushyikiriza manza kugira bumvirize ariko ku murongo wa telefone ntiyitabye mu butumwa bwanditse kuri WhatsApp yadusubije aturamutsa ariko ntacyo yashimye kubivuga ko kuva Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi abaharanira agateka ka kiremwa muntu yaroye ku butegetsi bari mu buroko babiri baramaze kurekurwa hamwe n'umwe yafunzwe yamaze kuja mu mabanga imbere ya batanu nta yindi mpirimbanyi yari mu nyororo mu Burundi icyaha cy'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu nyororo w'imyaka iri hagati ya 10 na 20 nk'uko ingingo ya 641 y'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga mu gihe hari abantu bishwe kubera icyo cyaha ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Abarundi barenga 300 ariko barasaba ubuhungiro muri Repubulika Demokratike ya Kongo ahitwa Sange muri territoire ya Uvira bavuga ko babangamiwe n'inzara abarundi baba mu ntara za Bubanza na Cibitoke bakaba basigura ko bahunze kwera leta yabambuye amatongo yabo ubuyobozi bw'intara bavamwo burabihakana muravyumva mu nkuru ya mgenzi wacu Vedaste Ngabo
Abarundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo baza bavuye mu ntara za Cibitoke na Bubanza bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange bamwe muri bo twabasanze bakambitse munsi y'ibiti abandi nabo twabasanze mu bihangari biri mu nkambi ndetse no hanze yayo aba barundi bavuga yuko impamvu bari gusaba ubuhungiro ari uko leta yabambuyeho bari basanzwe bahinga muri mabayi ahitwa Nyarure na Rugombo ahitwa Mbazamiduha ndetse no mu mataba no mu kibira cya Rukoko Iradukunda Lydia Amaze ukwezi kose ageze mu nkambi y'agateganyo ya Sange avuga yuko yahisemo kuza gusaba ubuhungiro muri Congo bitewe n'uko leta yatwayeho yari asanzwe akorera imirimo y'ubuhinzi mu ntara ya Bubanza
nk'abana je ngaha mu Sange mvuye mu Burundi ahantu bita igihanga bagize batwaka amatongo muri Rukoko na Mataba no ku mucanga barahatwaka bamaze kuhatwaka tuburiyo tuvane tujiye iyo bicingero y'abana shatufata agahinga ko kuzino iyo ahanye na hamubona tugorewe
muri aba barundi kandi bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange hari abagaragaza yuko kuba leta inyuze imihanda mu mazu yabo ndetse no mu mirima yabo ntibahingurane ari byo bituma bahitamo guhunga u Burundi
agaparasera nahora mbamo nari narubakishije inzu nabamo rero kujya bakora ibarabara imodoka rero bambika imashini kiraza gica kirabomora kibomoye ntaho turi bwitware baradukuramo nta kuduha umuzibukira tibirya bigenda uku turangara umwana akaturira ko nimbaraho tugiye kwa kindaro yaye nimutubwiraho nimugende
kwa gaparasera nari mfise kuba kace kwa mu barabara bace bagatwara ntse kalandi uko maze gose kalandi uko ndabure cyo mfata n'icyo ndeka abana nabakomeza bandirira ko ndabona ko ubuzima bwanje n'abana butakaye mpitamo komoka ndavayo ndahunga ntungirino kugira ngo nitwe asteri ndabe cyo yomfasha
aba barundi bari gusaba ubuhungiro bavuga yuko kandi aho bakambitse mu biti biri hanze y'inkambi y'agateganyo ya Sange bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara
hano tuhaba nabi tukubitwa n'imvura ngaha hanze kurya nta kuntu turya ngaha tudahangayitse ntitujye ubuhoho basaze badufata abakongomani nta muntu agenda kurondera kanzi kwa karoge
umwe mu bayobozi bashinzwe impunzi muri Uvira avuga yuko muri inkambi y'agateganyo ya Sange abenshi muri abo barundi 300 basaba ubuhungiro bavuga yuko bafite ibibazo by'amatongo bagiye bambugwa na leta y'u Burundi twandikiye abayobozi b'intara Cibitoki na Bubanza ahaturuka aba barundi bari gusaba ubuhungiro kubera leta ibamburaho bari basanzwe bahinga maze mu butumwa bugufi guverineri w'intara Cibitoki kare mu bizoza yohereje ijwi rya Amerika atubwira yuko abo barundi bavuga yuko leta yabatse amatongo ari ibinyoma kuko itongo rya Nyarure ari itongo rya leta naho ijyambaza miduwa aritongo rya Cogerco Compagnie de Gérance du Coto mu butumwa twandikiye guverineri w'intara ya Bubanza Nizigimana Cleophas tumubaza ibyabo baturage bahunga intara ye kubera bambugwa matongo ari muri Rukoko na Matabo yadusubije yuko hari abantu bahoraga barima aho basirikare bitoreza kurasa ubu rero ikigo cya gisirikare cyababuje gusubirayo kubera igisirikare nacyo kigomba kwakorera ibikorwa byacu uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko ikigo cya gisirikare kivuga yuko kuva kera ayo matongo ari gisirikare abanyagihugu nabo bakavuga yuko ari ayabo uyu muyobozi avuga yuko hashyizweho komisiyo iri gutohoza neza kuri icyo kibazo imibare itangwa na ACR yerekana yuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'abarundi zirenga 40,000 ziri mu makambi ya Lusenda na Mulongwe ndetse no mu ngambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira Ovedasengabo ijwi rya Amerika Uvira
mugihe umutekano bandanya guhungabana muri Kongo ishami rya ONU gitaye impunzi ku isi HCR ritangaza ko rikeneye inkunga ingana na miliyoni 65 z'amadolari ya Amerika yo gufasha impunzi z'abanyekongo ziri hirya no hino ku mugabane wa Afrika mugenzi wacu Temistocle Mutijima dufite ibindi kuri no nkuru
hamwe n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura na kimwe mu bibazo by'ingutu kandi bimaze igihe byo kubona imfashanyo yihutirwa ishami rya ruri ryita ku mpunzi HCR hamwe n'imiryango 69 ikora ibikorwa by'ubutabazi uyu munsi batangije gahunda y'ubufasha bugenewe impunzi ku rwego rw'akarere yiswe RRP igamije gutanga inkunga y'ubutabazi yihutirwa ndetse n'umutekano ku mpunzi ziva muri iki gihugu muri uyu mwaka w'2023 mu itangazo dukesha iri shami muri gahunda harashakwa miliyoni 65 z'amadolari ya Amerika yo gufasha impunzi z'abanyekongo zahungiye mu bihugu bituranye byo mu majyepfo ya Afurika n'ibyo mu karere k'ibiyaga bigari iyo nkunga kandi nagamije gufasha abaturage baturanye n'inkambi bo mu bihugu byakirizo mpunzi kuri ubu ku mugabane wa Afurika harabarurwa impunzi z'abanyekongo zisaga miliyoni imwe benshi muri abo basaga 479,000 bakiriwe na Uganda Burundi bwakira basaga 87,000 Tanzania igacumbikira abagera ku 80,000 aho ikurikiwe n'u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga 772 ni mu gihe izindi mpunzi zicumbikiwe n'ibihugu bya Zambia Repubulika ya Kongo na Angola Igihugu cya Uganda gifatwa nk'igicumbikiye impunzi z'abanyekongo nyinshi kurusha ibindi ku mugabane wa Afurika mu mwaka ushize w'2022 wonyine cyakiriye abagera ku 98,000 bahunze ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo ibyo nk'uko HCR bivuga byatumye umubare wabo gicumbikiye ugera hafi ku gice cya miliyoni cy'impunzi z'abanyekongo zose hamwe habariwemo n'izahunze mu myaka yabanje Inkambi zicumbikiza impunzi mu bihugu byazakiriye zimwe zaruzuye izindi zamaze kurenza ubushobozi bwazo kandi ibikorwa remezo by'ibanze nk'amavuriro iby'amazi n'isukura byamaze kurengerwa ahandi ho birahenze bikabije ibura ry'ibiribwa naryo ni ikibazo gihangayikishije kuko abantu bagorwa no kwigondera iby'ibanze kubera ibiciro bikomeza kwiyongera cyane biturutse hanini ku ntambara ibera muri Ukraine kubw'ibyo HCR n'abafatanyabikorwa bayo barahamagarira umuryango mpuzamahanga gukora uko ushoboye Ibi bihugu by'ibigwaneza byakiriye impunzi bigakomeza kubona ubufasha kugira ngo izi impunzi ziri mu kaga zibone umutekano amacumbi ubuvuzi uburezi n'izindi serivisi zibanze usibye ubufasha bwihutirwa HCR ivuga ko gahunda ya RRP 2023 igamije guteza imbere ukwigira mu bukungu ku mpunzi hamwe n'imiryango itishoboye ituranye n'inkambi Izita cyane kugufasha imishinga y'urubyiruko n'abagore mu rwego rwo kugabanya gushingira cyane ku mfashanyo ibibazo by'ubukungu imibereho n'ibya politiki byari bisanzwe bihagaze nabi byongereye ubukana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 hamwe n'umutekano ukomeza kuba mukeya kubera ibitero by'imitwe yitwaje intwaro byongeye kubura urugomo rushyamiranyije amoko hamwe n'ibibazo bikomeye by'ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu biracyari intambamyi ku kuba bavanywe mu byabo batahuka mu ngo zabo ngo basubukure imirimo yari batunze Izi ntambamyi kandi zitezweho gukomeza kongera umubare w'impunzi z'abanyekongo zihungira mu bihugu bituranye imbere mu gihugu naho HCR ivuga ko abanyekongo barenga hafi miliyoni 6 bavanywe mu byabo n'intambara mu ntara zo mu burasirazuba bw'iki gihugu ahabarurwa imitwe yitwaje intwaro isaga 130 benshi mu bavanywe mu byabo bacumbikiwe mu mashuri mu nsengero mu zahoze ari inzu z'ubuhunikiro cyangwa se babana mu nzu n'imiryango y'abakiriye kuva mu kwa gatatu kwa 2022 nibura abagera ku 521 bavanywe mu byabo mu ntara kivuye ruguru yonyine
ijwi rya Amerika twandanirize ku gakino Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
mugiye gutega amatwi Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Hakina rakwanza we.
Mfula nayo, misi kuna antena barabara. Nikumusha madama, sima na kuachia pia. Niendele mbele yao.
Tubanda anye, niti kwa shika kumasanga nzira haji mbele. Uchukati bubafu hanyi musige kui kambi imhonzi.
Nini? Na huko maki mubali batu ba refugee ba arisangi.
Kuzuko nanyi, na wana guru mwenye muhumo rokazi madara.
Usanaba gorevi watu neza neza pia.
Reganu mundi tulibabu.
Kama jeni siku kuiwa atade pindu. Ni ingelijua kama na huko mbale batu eh. Sini kwa chata wenge mutakisi yao.
Jinza kuite sekandi. Jeni ibigira kakuchi mshigushushi kazaru kwa wakubane la wachiria batu agisi yawe. None ni humo kwa ya wa mjendu hileo.
Eko saa uyuwa babatu we.
Nukuri jesi shabu teligora. Nishikana haji mbelei kambi. Hakuja tuwa vizuga nye.
Hivi lakini kuna nikamata. Wewe uko etranje huku. Unawazo takia nipatia maordreza kwa sini bebe huku. Sijue ni bebe huku mutakisi yangu. Tukishafika kurompwe unashuko naenda na migulu.
Muri mvu imaza kukia koko.
Kani fisi mizi.
Ndebira na wina bika.
Kani waruwa abinye mele.
Hapana madame.
Basi ndakonge na mahenu.
Sina besuwa kufrangara.
Nibichira.
Mina kuambia hivi mini kisha sema hapana ni hapana. Lakini watu wanafunga kichwa sana. Wanapendaka kubanafika wende wanakontrole vitu yote huku kwetu bugo. Mia utanipata.
Haruko siku kuswa fiyo vili mvuga ni wichi.
Meti, sike nye mikoshi na bareli angukia bugu. Nisike nye hawa mamare gea wali kuyawa natoka rustangi wana kuye uku kwetu bugu.
Hawa ni ugese kute kukua hama faranga.
Angalia tuwe peki. Mutu mwenye sipika ta ufa ungapi afike kule kule makabwe ya kuoze yeko nendamu. Hawa tia rustangi hawa wana kwa hawa bivu na kwa mbivu. Ana nikapata sana ni kwanza. Saa mutu mishu wake yao.
Haruko sumu na zani vangu na mwini bizini siku kuku.
Nisi
mada ura bijenza kute kuku.
Zitamka
mungu wangu hapana Combo Taxi yangu sifanye hivi nakuomba
hii
hatadi sio habari
sijui nilikuwa nasema ni sasa mitanki na yala
Ishobi, umwasu turuse hehe. Turahiye wewe. Mata, sokar. Mata kata tuhira homo. Mwa kupe.
Mungu wangu. Na kuna atawa si mekanisa pa karibu mwai masana. Isi za kama upati.
Mushiva, nurakuzi chani kuona wampati kukura mziko ya
anu. Ya wangu mwana na achiba za bada.
Bila hezi.
Aho gara kangoskwaze mwajeza wangu wako mhambi ya anu.
Washa katugendu mwenyele muri novura.
Hariko sa wame wana kwa vijia mada. Ugoni ya maguru nyini. Handa anemba hiri kwa wana kwa nili tagisirizo. Hariko ya humo na fitenu mutaka kwa nguherechezi.
Mechi, unatani ya chapa nye peke?
No, nubila jangu jende kote.
Nisaije vrema, tusukume kwa fachirangu ingi kwa pale pembe, nisaije pafu.
Hariku wenuwa nyeweshewa kumbako na unohani jewa jiri jikuwa resho chawe wa mkoga we. Changula techeza kwa niba jimbi wa rumaze kukorono mbijayi. Humba, irguari zenawe ya modoka ya uirari. Hariku wasa kutaza mada, changana kusawa kwa mwerekeza.
Mushinga?
Eh?
Garu kambugi. Numva mega nitwogenda ubunyene
kuberekeza
urumva reka mpamagara abagenzi banje bo mu kambi harimo mu mekanisi bazi bafasha uyu mushoferi
ariko uzuko no mushoferi yavuze ngo murabatese nkanjye ngarimo kubeshya ukuntu yagusuzu guyaka kugaragura kaguhinda ubuze akakwera ku rwanga afite abanyarusangi mwese none nawe ngugiye kumufasha
ibyivuga ndabyumva kandi no kubabara naje nababaye kuko ntiyafasha
none se warese tuko mu isomo nyina
nta narimo nzo kwituri nabi yindi
ariko sunyumbire mu kagira imana
none wibaza yuko kubera atari mu nyarusangi n'uko ndamurekera mu ngorane nkizi kandi akene ubufasha
madam kama uko malaika kama uko nini uje minasikia minakosa ta maneno kukushukuru mina regrette vraiment byenye nilifanya
Ndi medjire bose. Mukanyi wabwaga ngo iki? Ntiwabwaga ko abanyarusangi baje nahanga habaje kubatera ibibazo. None ndore nibo bagutabayirijo. Najya batugusunika.
Cyari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
akanyonga duce dusozera makuru n'ibyano twatwafitiye muri kano kanya kuri micro mwari kumwe na Joy Diane ninahazwe nabategure nongera ndabashikiriza ibiganiro by'uno mugoroba ku izina rya bagenzi banje bose ndabike bantu ndayifuriza kwandanya mururanirwa mu byo muri mo byose naho utaha.
Crazy words.